iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika na FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti mu duteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta iri muri Tanzania ntizakiriye kimwe ubusabe bwa Perezida w'u Burundi bubashishikariza gutaha ubwo yari yasuye igihugu cya Tanzania.
Turabona ko umutekano mu gihugu cyacu cy'amavukiro ego kweri urahari, ariko tubyitegereje neza haracyaragahaze.
Turavye nk'ubu hariho nk'indi twumva ibintu by'imigwi igumitera ahantu nk'ubu twarumvise mu Rumonge bubanza.
Abo ni bamwe mu Barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania mu nkambi ya Nduta. Naho muri Uganda, Perezida Yoweri Museveni yategetse ko imipaka yari yarafunzwe kubera icyorezo cya virusi ya corona yongera gufungurwa, kimwe n'ibibuga by'indege. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakandida ku mwanya wa perezida w'igihugu ntibumvikana niba umujuju w'urukiko rw'ikirenga witabye Imana yasimburwa mbere y'uko amatora akorwa. Ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu muri iki gitondo, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana.
Urakoze Edi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ejo ku munsi wa mbere ryarujuje imyaka 75 rishinzwe. Uyu mwaka wibutswe isi ihanzwe n'ikiza cya corona hamwe n'ibindi bibazo bikomeye. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko bikeneye yihuta urunani mpuzamakungu kugira bikemurwe. Ukwibuka ivuka rya ONU gutanguriye inama ya ONU ya buri mwaka ihuza abakuru b'ibihugu byo ku isi. Ikiza cya COVID-19 cyatumye iyo nama iba hakoreshejwe ubuhinga bwa video conference. Abakuru b'ibihugu nabo n'abashikiranganji ba mbere bazokwitabira iyo nama aho bari mu bihugu byabo kuri video. Akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali ejo kuwa mbere karagenye Colonel Major Bah Ndaw kuba perezida mu kiringo cy'ifata kibanza. Bah Ndaw yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi, yagenywe n'akagwi k'abantu 30 bagize komite y'igihugu yo kubohora igihugu. Perezida mushasha yitezwe kurongora igihugu amezi atari make imbere yo gusubiza igihugu ku burongozi bwa gisivile. Ibirori by'irahira ryiwe bitekanijwe ku munsi wa gatanu itariki ya 25 ukwezi kw'icyenda. Abasirikare bashika 14 ba Afghanistan n'abapolisi baraguye mu gutana mu mitwe gukomeye n'abatalibani mu bumanuko bwa Afghanistan. Abategetsi babitangaje ejo kuwa mbere mu gihe ibiganiro byo kurondera amahoro hagati y'impande zibiri bikibandanya. Abarwanyi b'abatalibani bagabye igitero mu ijoro ryo kuw'imana ku birindiro bitari bike by'abajejwe umutekano mu ntara ya Uruzgani iri mu bumanuko bw'igihugu, bituma hasiga ubuzima abasirikare ba Afghanistan. Abategetsi bavuze ko n'akarere ka Gizabu kagenzurwa na leta kahatswe kurwa mu minwe y'abo barwanyi. Bavuze kandi ko abajejwe umutekano 14 bishwe hamwe n'abarenga 10 bakomeretse. Iyi mirwano yadutse mu gihe intumwa z'abatalibani hamwe n'iza leta ziriko ziraganira i Doha, aho bariko baragerageza gutora inzira yo kurangiza intambara imaze imyaka 19. Ibihugu bitunze birenga 60 byifatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS mu mugambi wo korohereza ibihugu bikenye kuronka urucanco rwa COVID-19 ku buntu. Ariko Leta z'Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ntibiri kuri urwo rutonde rwasohowe ejo ku munsi wa mbere. Abamaze kwemera gufasha n'umuryango umwe bwa Buraya uhagarariye ibihugu 27 hiyongereye ko na Norvege hamwe na Islandi. Leta z'Ubumwe za Amerika niri kuri urwo rutonde kuko isanzwe iriko iridohora muri OMS inyuma yo kunegura ingene iryo shyirahamwe ryitwaye muri iki gihe cya COVID-19.
Arakoze Aloyz Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Mukanya na amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania ntizakiriye kimwe ubusabe bwa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bubashishikariza gutaha ubwo yarasuye igihugu cya Tanzania. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovini yavuganye na bamwe bari muri iyo nkambi ya Nduta.
Twanumvise ko Perezida w'iwacu w'u Burundi hamwe na Perezida wa Tanzania ko bahuye baraganira byinshi ku byerekeye iby'ubutunzi n'iby'ugutahukana impunzi. Icyo ubutunzi haswa icyo mu isanzwe ntawo kigaya kuko umva ni imigambi yabo hagati ya bene babiri, aho icyo ni ikintu gitomoye rwose. Hama ikindi nacyo umuntu afise kamakenga ni icyo gutahukana impunzi, kuko gutahukana impunzi ntibyari bibi gusa kereze yuko twumva yuko hamwe hamwe umutekano utaramera neza mu gihugu. Usanga rero bamwe mwumva ikibagura gusubira mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Yego, twarumvise nyakubahwa mukuru w'igihugu yaratembereye mu ntara ya Kigoma aho yaje kubonana na mugenzi we bari kuvugana iby'ubuzima bw'ibi bihugu bihanye imbibi. Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye avuga ku bijyanye n'ubutunzi atibagiye n'ingene impunzi zagiye zakigwa na Tanzania mu bihe byarenganye. Yarashimye ingene Tanzania yabyifashemwo mu kwakira impunzi nk'umubyeyi. Twaragishimye aho ntibibagiye rero nihunguka ry'impunzi ziri muri Tanzania ko zosubira mu gihugu cy'amavukiro narijya harangwa umutekano mw'iki gihe. None rero twebwe nk'impunzi turabona ko umutekano mu gihugu cyacu cy'amavukiro ego kweri urahari, ariko tubyitegereje neza haracyaragahaze. Leta iyo kemura kugira ngo natwe tutahuke dufise umutekano mu mitima yacu itunganye.
Cyese ndabishimye bivanye n'ukuntu ingene no banarahunze kuko umutekano ahantu merereye ntuhagaze neza, kuko beshi abiwanje bose barabamaze babica. None nacyo gituma cyawutse mpunga hashika ngaha aje navyakiriye nabi bivanye kuko sinokwemeza yuko amahoro yabonetse kuko izo ngorane zitarahera. Je navyakiriye nabi
turavye nk'ubu hariho nk'ibintu twumva ibintu by'imigwi wiguma itera ahantu nk'ubu twarumvise mu Rumonge bubanza turumva na cibi toki yuko hose aho kwaguma haduka ibintu by'ingwano ibintu ne baguma ne barasana bica abantu. Twatwumva yuko hariho kandi n'undi mugwi kumbore na wene woba uza uva muri Kongo witwa Red Tabara. Rero ibyo byose byo nibintu bigwa bituma birutera ubwoba tugira ubwoba bwo kwakosubira kujya mu gihugu.
Ibyo bazo rero ni nko kuraba ngene iryamigwi twumva iri kudurumbanya umutekano mu gihugu. Twebwe yaduteye umutima uhagaze kubera ntidushobora kumva ingene byo bava ko ari bisuma mugabo bakoresha inkoho za rutura. Ego me bica birutera ikibazo gihagaze. Tugasaba rero leta ko yo yicarira ico kibazo nkankama kuko tutazi mu minsi iri imbere ingene bizoba biriko biragenda. Hama bakicara hamwe bakaganira natwe tukaronka ituze mu mitima yacu tukabona gufata umwanzuro wo guhunguka. Kabiri kandi mu gihe twoba uwo batarayumvamo gusubira mu gihugu cy'amavukiro, tugasaba leta n'abajejwe impunzi amashyirahamwe mpuzamakungu ko yo fata akanya ko kumviriza ujya muntu atariyumvamo gusubira mu gihugu cy'amavukiro, kuko iyi impunzi ziriko zirahunga usanga benshi bahunga ibibazo bitandukanye. Tutibagiye ko haba harimwo abafise ibibazo bibaraba kugatwe kiwabo, hanyuma hakabaho nihunga rya rusange nyene mu bihe haba ari ihunga rya rusange. Ariko rero mu gihe umuntu biba atarimbamo gutaha wasaba ko yoyumvirizwa, maze kumvirizwa rero bagafata ingingo bo nyene ubwabo imubereye bivanye n'uko nkumbure atariyumvamo gusubira mu gihugu cy'amavukiro. Ariko ubyiyumvamo nawe kweri nibaze yuko ubutahi wabo ni mwiza cyane, no mu giswahili bavuga ngo umuzarawo kwawo ni mutumwa. Natwe turifuza kuba twosubira mu gihugu cy'amavukiro, ariko tukatera kamo leta ko yofata nkama ikibazo cy'umutekano ari nacyo gituma abantu benshi bahunga buri mwanya buri mwanya.
Nuko vuga yuko nkuko twahunze umwe safi kigazo cyo bitandukanye kandi nkuko no gusubira inyuma umuntu adusubira inyuma bivaye nuko abona yuko ingwane iyo yaheze muva ko ico kintu cyo kuvuga ati ngo hari abahunguka ni nkuko kandi hariho nabagarukino rero ibyo byo nkije gutangaza byavana mu wese umba afise ico yaje ahunze cyaje yirutse
turavye bwo bavuga ngo buza gushabura tagata nkaya mezi make nyene turumva ibintu bitagenda neza abantu bakubitwa bagashaya bakononera ubuzima bwabo abandi bagafungwa abandi turavyumva byinshi biducivutu mbere tukaba twagira ko tunasaba ko yotanga umuco leta yova mu gacerere gatanga umuco abantu bakamenya ukuru aho guhagaze ari mbere nk'ubagizwa n'icyaha gahanwa bimwe biboneka kugira ngo abarundi bagire icyizere basubite icyizere ku gihugu cy'u Burundi hanyuma tukaba dusavye na leta y'u Burundi hamwe n'amashyira hamwe atwumva ndetse na Tanzania igihugu cyatwakiriye ku ruhande rw'impunzi twege tubatekanye turi nk'abanyagihugu nk'impunzi zahunze ngaha hariho abantu bamwe bamwe bashobora kuyumvira ngo mu makambi y'impunzi ngo niho hakoregwa ngo bubi oya yahabanamba aho duhaye icyizere leta y'u Burundi na leta ya Tanzania ntibadushire kwitukebwe ngo nkumbure turi mu bahungabanye umutekano abantu bari mu makambi y'impunzi twebwe turi impunzi ivyo ntidushobora kwivanga dusabye gusa leta ko yudukorera ibishoboka byose tukaronswa amahoro tukongera tukumvirizwa nko nk'impunzi mu gihe impunzi yo bitari yipfuza gusubira mu gihugu cy'amavukiro
ababyeyi mu ntara ya Karusi aho ni mu Burundi barahamagarira abarezi gucika ku ngeso yo guhana abanyeshuri babakubita ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanyije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda
ingeso yo gukubita abana mu mashuri shingiro ni ingeso ikibonekeza mu ntara ya Karusi aho bamwe mu bavyeyi babona ko ari ingendo inyuranye n'akarangamutima k'umwigisha murezi bamwe mu bavyeyi yo muri iyo ntara yo hagati mu Burundi babona ko guhana umwana mu kumukubita atari byo byotuma umwana asubira ku murongo mwiza
ibihano abana bahabwa ku ishuri nibaza nti abateza kugufatira ku umwe wese ibibazo afise bakamenya ingene umwana abayeho kurasha guhana umwana ukamuhana mugabo icyatumye ikosa ntigitore nyinshi kubera utabuzi ubuzima bwawe bwa minsi yose rero uko nibaza ku bihano abigisha baheza abana ku mashuri nibaza nti bamwe muvuga ko bahana neza abana bakabashyira ku murongo bako hari n'abigisha batifata nk'ababyeyi n'ikimenyamenya mwarumvise yuko ubara gitega mwigisha yahanye umwana aramukubitagezaho amwaka ubuzima urufisho cy'igihano ubwo nubyitse
umwana nibaza ko yakoze ikosa urabanza ukamuhanura yewe rero mu bintu no banzi nko mu bana no bafise ndafise n'uwika mu windi muga ntiharagera bo bamuhana gushikaho no kumva yidoga ngo bankubise ndababa kuko guhana gushikaho umwana yogwara ntiyo bari umurezi uya yo bari umugezi wa na ntiwo cy'umwana gushikaho agwara cyangwa ngo ababa umwana wa burumurezi mwiza umuhanye gushikagwa yoba yakoze ikosa ringana gute
kubwuno muvyeyi gukubita umwana kubera ko yakosheje bishobora gutuma amenyera inkoni gutyo bigatuma agira umutima wo kurinda ntagire n'ica tinya ivyo navyo akaba ari kimwe mu bintu bishobora gutuma akurana ingeso mbi
iyo uri kuramuhana cyane cyangwa keshikeje atagira umutima mubi agacika ikibandi akaba umwana asinda guma umutima uhagaze ngo baranyica baranyica icyo sanga n'ubundi atagira umutima uri hamwe kubera guma ahagaze umutima ngo arankubita ugasanga cyangwa avuga ngo byose nicyo kimwe ureka ashake nikorera ikosa ngo inkoni narazimenyereye aho rero maze kumumenyereza inkoni ni hahandi aca bigishushungwe cyangwa ugasanga no mu ishuri ntakurikira guma avuga ati barankubita ziraho
ababyeyi babona ko imbere yo guhana umwana umwigisha yobanza kumenya igituma umwana yakosheje kugira ngo amenye ahahera mu kumuhanura kugira ngo n'umwana atahure ko icyo yakoze ari kosa
jewe ngerageje kwiyumvira ibihano baha abana batoya icambere gikomeye numvume ngo guhana umwana si cyo kintu cambere cyo gukora ahubwo ni kwanza kumenya impamvu uwo mwana yakoze iryo kosa kuko yashobora gusanga uri kuramuhana bikamutuma ahahamuka mu mutima wiwe ndetse nabigenewe kuramwigisha nabitahure rero ico mbona cambere reka guhana umwana ahubwo banze umubaze mbega vyagenze gute hari abantu bavyigiye bavyita mu gifaransa ya psychologue bajya bize imibereho y'abantu urumva ushaka kumwegereza hanyuma akakwereka ati uyu mwana iyi mico afise ayikura kuri kiniki niki niki hanyuma hari gihe usanga nivyo gukubita umwana bijya bihano batanga usanga rimwe na rimwe naho nyene bifasha mugabo sico kintu ca mbere co kwirukira je nico mbona abantu borabirako
ikintu kijanye n'ibihano abana bahabwa mu mashure ubwa mbere igihano ni kintu kiza gukosora ikosa ariko igihano kije gukosora ikosa buya hagomba kuba hakozwe ikosa rigakogwa n'umuntu aziko ari ikosa niho haze ikintu cyitwa uguhana iyo rero urabye byinshi mu bihano bitangwa mu mashure urabona ko kubera ko uwo mwitwarariko wo kuraba ibyo byose utahabaye urasanga ko abana bashobora kuhabwa ibihano bibarengeye cyangwa bagahabwa ibihano bitari atari byo byari bibereye kubera ko umwana mu bisanzwe ari mu rugero rwaho abakiriko aratendera gutendera ni ukwigana ibyo abandi bakora umwana nawe atangura kwigana ibyo ababyeyi bakora kuko nibyo yaruka abona iyo umwana agiye ku ishure abagiye gutendera nk'umwarimu wiwe n'ukuvuga ngo yigana bijya umwarimu abariko aramubwira abariko aramuhanura nicyo gituma rero nyabuna umwanya munini w'ababyeyi ku mpande zose zibiri baba ababyeyi bo muhira baba n'ababyeyi bo ku ishure ibi bihano byitwa ngo bihabwa abanyeshure ni bihano abantu bagomba kubanza kuraba no gusuzuma yuko mbega umwana igihano abariko arahabwa ni igihano kingana nawe ni igihano kijyanye n'imyaka arimo mbega nicyo cyari kibereye kuko n'umwana agomba kuba n'imiburiburi ariko arahanigwa ibyo ashobora kuba atahura
abo bavyeyi yo mu ntara ya Karusi basaba abajejwe indero gushira inguvu mu guhimiriza abigisha bagifise ingeso yo gukubita abana naho abigisha bagasabwa gukurikiza akaranga mutima ko umwuga bize mu kureka gusinzikariza ubuzima abo bareze
mutugiye mbona ko nabo barimo babona bamwe umenga bataye imirongo nuko boza nabone bakazaraza kubakoresha amanama kugira ngo ibyo bintu bihere
ica mbere ni ukubera nyibaza yuko mu mashuri mato mato bidahari bajya abantu navuze bitaba psikologe bari bakwiye kuba bafise ikibanza gikomeye mu mashuri yose kugira ngo abari bo bategekanya ibihano bigizwa guhabwa abana bivanye n'imyaka bafise bivanye naho bava bivanye n'ingene bakuze kuko umwana ashobora kuba yakuze umubyeyi wasanzwe mukangamira birengeje hama agakangamirwa cyane no ku ishuri agakubitirwa no ku ishuri ugasanga ubumenyi bwiwe naho buriko buraja rero numva icambere gikwiye gukogwa abo bantu bize iby'imibereho bari bakwiye gufashanya n'abigisha mu gutora ivyo bihano
ku bijyanye n'abarezi je ndazi neza yuko muri rya ntuzenya ajya makuru pedagogique akora mijanye n'indero ndazi neza ko icyo kintu kiragarukamo cyane gose ni kuvuga ngo rero abarezi bagaruke cyane kuri bijya bize nibanga rikomeye nibanga ryo kurera umwana avuye muhira abaje kumurezi wundi kuri ubwo rero bagaruke muri ari amateka bagaruke muri kariya karanga mutima kugira ngo igihe cyo guhana bakoreshe igihano kingana n'umwana ugiye gato ukaraba ibintu nk'ibyo byo kwihenda byaragiye birazana ingorane iyo rero umuntu kijyanye no guhana adakoze ikibereye n'ikijyanye n'urugero rw'uwo ariko arahana ingene ubwo rugero rungana ashobora gusanga yazanye ibindi bibazo ari nko kuvuna wanashaka no kwica ibyo bihora bishika ugasanga ingorane nk'izo zirabaye abantu rero nibagaruke mu karanga mutima ko kurera baba bavyeyi bo muhira baba abarezi kwishura bagaruke mu karanga mutima kugira ngo abana bashobore kuronka indero ijanye nuko bagenda barangana mu buzima bwa
ico kugwa kuri byo bihano bitangwa ku mashure nibaza nti umwigisha ubwa mbere yotangura akamya yuko ari umuvyeyi ubwa mbere akamya yuko atari ngaho kugira ngo ahane mugabo ari ngaho kugira arere hanyuma akagirangiza uburyo bwose kwiga ikibazo cy'umwana umwe wese kugira ngo amushyire ku murongo amukure kuri zero amushyire kuri kurundi rugero novuga mu iterambere ry'ivyigwa ntagerageza gukoresha inkoni kuko ibaca umugani mu kirundi bati inkoni ishikira igufa ishikira ingeso
uretse ibihano byo gukubitwa ku mashuri amwamwe haracibonekeza ibihano byo gukora ibikorwa biruhisha kurima mu mirima y'ishuri canke gusenya inkwi kubiga mu mashuri afise uburaro.
Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yategetse ko imipaka yari yarafunzwe kubera icyorezo cya virusi ya corona yongera gufungura kimwe n'ibibuga by'indege. Ibi bibaye mu gihe muri icyo gihugu havugwa ubwiyongere bw'abantu bandura virusi ya corona. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi.
Nubwo umubare w'abanduye icyorezo cya COVID-19 ukomeje kuzamuka ku muvuduko uhambaye ndetse n'abapfa akaba biyongeye, Perezida Museveni yavuze ko ingaruka zo gukomeza gufunga imipaka kimwe n'ibindi bikorwa by'iterambere ku mutungo w'igihugu zishobora kuzaruta iz'uburwayi ku magara y'abantu. Yongeye ko imiterere y'iki cyorezo n'ukuntu cyakwirindwa bimaze kumenyekana, bityo akaba ari nta mpamvu yo gufunga ibikorwa by'igihugu ubuziraherezo. aho akabariho yahereye atangaza ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga kigiye gufungurwa ariko kigatangira no kwakira abakerarugendo bonyine. Abakerarugendo rero bazemererwa mu gihugu n'abameze bate kandi bazasabwa iki?
Provided they tested negative 72 hours before arrival in Uganda.
Icyangombwa nuko baba barapimwe iyo ndwara mu masaha 72, nuko bagasangwa batayifite mbere yuko binjira mu gihugu, kandi abagenewe kuyobora aba bakerarugendo bakazareba ngo ntabwo bivanze n'abanyagihugu. Bazaje babafata ku kibuga cy'indege babatwara aho bagomba kuja batabahagarikije mu nzira.
The tourists will be driven straight from the airport to their destinations.
Uretse gufungurira abanyamahanga ikibuga cy'indege, Perezida Museveni yongeye ategeka ko amabwiriza yo guhagarika uruja n'uruza rw'abinjira n'abasohoka ku mipaka yose y'ubutaka Uganda isangiye n'ibindi bihugu nk'uko yari yarashyizweho mu kwezi kwa gatatu mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza iki cyorezo COVID-19 yahita ahagarikwa, nuko ibikorwa ku mipaka bigasubira nk'uko byabaga mbere. Uretse iby'imipaka, amashuri nayo yemere kongera gufungura guhera n'itariki 19 z'ukwezi gutaha, ariko ku banyeshuri bari bari mu mwaka wa nyuma w'amasomo yabo mu nzego zitandukanye bonyine, kugira ngo bazagire umwanya mugari ku ishuri uzabarinda kutandura nk'uko Perezida Museveni abisobanura.
Indeed, the total number of finalists is 1.2 million learners out of the total of 15 million. less than 10%.
Ati nibyo koko kubera umubare w'abanyeshuri guhera mu mashuri abanza kugeza kuri za kaminuza yabari mu mwaka wa nyuma w'amasomo yabo ntabwo ugeze kimwe cya 10 cy'abanyeshuri bose muri rusange dufite mu gihugu. No kubera iyo mpamvu bazaba bafite umwanya mugari watuma bakurikiza amabwiriza yo kwirinda icyorezo, kandi bayakurikije neza ntacyo bazaba. Mbibutse ko ingaruka zo gukomeza dufunze amashuri zizaba nyinshi cyane kubera akavuyo kazabaho mu gihe abava mu mwaka baje mu wundi bazasanga bakurikiye batararenze ku rwego bari bariho. Kugira ngo tuzahuze ibi bintu bizatugora, abarimo kurangiza bagomba gukomeza kugira ngo aba bakurikiye bazabone aho baje.
Can we afford to have the two batches in 2021? The answer is clear no.
Kuri iyi ngingo ijanye n'iby'uburezi, Museveni yongeyeho ko mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha ariho leta izafata umwanzuro ku bandi banyeshuri batafunguriwe gutangira amasomo yabo. Rubanda nyamwinshi bari bategereje ko Perezida Museveni yagiye gufungura insengero, dore ko benshi bavuga ko roho zabo zishonje ijambo ry'Imana, ariko nubwo insengero zitari kuriwe gukora nk'uko bisanzwe zemere ko habaho gusenga ariko hadateranya abantu basaga 70 kandi bakanakurikiza amabwiriza yo kwirinda yose. Ukurikije Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu, ubu umubare w'abamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 muri Uganda uhagarariye 600,668. Abamaze kuvurwa bagakira kuri abo ni 2,731, 63 bo akaba bamaze guhitanwa n'iki cyorezo, kandi abaturage basaga 450,000 bo akaba ari bo bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara. Abasaga 2,000 kuri abo bose bamaze kwandura n'abasangwa mu mujyi wa Kampala honyine. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yamaze kwegeranya urutonde rw'abacamanza ashobora kuzakuramwo umwe uzasimbura Ruth Bader Ginsburg wari umucamanza mu rukiko rw'ikirenga witabye Imana kuwa gatanu ushize. Ni inkuru ya Ken Bredmeyer yashyizwe mu Kinyarwanda na mugenzi wacu Themistocle Mutijima.
Perezida Trump yavuze ko azagena umugore kuri uwo mwanya, ndetse atangaza amazina atatu mu bo yatoranyije aribo Amy Coney Barrett, Barbara Ragoa ndetse na Alison Jones Rushing, abacamanza batatu yashyize mu myanya mu rukiko rw'ubujurire mu myaka ya vuba. Icyakora yirinze gutangaza amazina y'abandi babiri bari kuri urwo rutonde mu kiganiro kirambuye kubirebana n'uwo mwanya wo mu rukiko rw'ikirenga ndetse n'izindi gahunda mu kiganiro Fox and Friends cya televiziyo ya Fox News. Yamagana ibyari byatangajwe na mukeba we wo mu ishyaka ry'abademokrate bazahanganira mu matora yo ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa 11 k'uyu mwaka, ariwe Joe Biden wahoze ari vice perezida wari wavuze ko uzatsinda ayo matora ari nawe uzajya n'ugomba kujya muri uwo mwanya amaze kurahizwa mu kwezi kwa mbere. Perezida Trump yavuze ko Sena izakora itora ryo kwemeza uwazaba yagennye mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu uba buri byumweru bitandatu ngwabe. Uyu muyobozi wa Amerika yavuze ko nta buryo abademokrate batari kwihutira kugena ujya muri uwo mwanya mu rukiko rw'ikirenga iyo baza kuba aribo bafite intebe y'umukuru w'igihugu ndetse n'ubwiganze muri Sena nk'uko ubu bimeze ku barepubulikani. Bwana Trump yavuze ko azatangaza uwo yagennye nyuma y'imihango yo gushyingura umurambo wa Ruth Bader Ginsburg, umucamanza rurangiranwa witabye Imana ku wa gatanu ushize afite imyaka 87 azize uburwayi bwa kanseri yari amaranye igihe kirekire. Naho perezidante w'inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite Nancy Pelosi we yavuze ko umuhango wo gusezera bwa nyuma kuri Madame Ginsburg mu ngoro y'inteko nshingamategeko uzaba ku wa gatanu. Kuri uyu mwanya wo mu rukiko rw'ikirenga, Perezida Trump aramutse atoranyije undi mucamanza ushyigikiye ko imico idahinduka cyane uwa gatatu nyuma yaho Sena yemeje abandi babiri yari yagennye muri urwo rukiko, yaba akuyeho agahigo kari gasanzwe k'ubwiganze bwa batanu kuri bane muri urwo rukiko rukuru rw'igihugu, bakaba batandatu kuri batatu. Ayo mahitamo mashya byitezwe ko abanyapolitiki batsimbaraye ku muco gakondo bayishimira, ariko kandi agatera impungenge ku ruhande rw'abaharanira impinduka. Kuri bo ashobora kugira ingaruka zatinza bimwe mu byo baharanira nk'itegeko ryemera gukuramo inda muri Amerika, ibijyanye n'abimukira, ubuvuzi, uburenganzira bwo gutora, gushyiraho amabwiriza akumira mu bijyanye no gutunga imbunda, umudendezo mu by'imyemerere, ndetse n'urundi ruhuriro rw'ibibazo byadindiraho igisekuru kirenga. Perezida Trump yavuze ku buryo abo batatu yatoranyije bakiri bato, Barrett w'imyaka 48 na Raguwa w'imyaka 52, avuga ko buri umwe muri bo ashobora gukora mu rukiko kugira mu myaka ibarirwa muri 40. Agerageza gutaka bo yahisemo, Perezida Trump yagize ati, bose ni abahanga kandi bose bujuje ibisabwa. Igikorwa cyitezwe cya Perezida Trump cyo gushyiraho umucamanza mu rukiko rw'ikirenga cyatangiye gukurura impaka ndende za politiki mu murwa mukuru wa Amerika, Washington. Kugeza ubu haribazwa niba icyo gikorwa cyaba mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu cyangwa se habaho kubanza kurindira ijambo ry'abatora bagomba guhitamo hagati y'abakandida babiri Joe Biden na Donald Trump, hanyuma watorerwa manda nshya mu gutangira imirimo akaba ari ugenewe umucamanza. Mu 2016 abarepubulikani banze kwemeza Merrick Garland wari wagenwe na Barack Obama wari perezida icyo gihe nk'umucamanza ugomba gusimbura mu rukiko rw'ikirenga Antonin Scalia wari wapfuye mu kwezi kwa kabiri k'uwo mwaka. Icyo gihe bavuze ko mu mwaka w'amatora imyanya yo mu rwego rwo hejuru ikeneye abayijyamo muri urwo rukiko igomba kuguma uko, ku buryo mu gihe abaturage bakwitabira amatora icyo nacyo bagiha uburemere. Perezida Trump wari umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu icyo gihe nawe yavuze ko iryo gena rigomba gutegereza mpaka perezida mushya amaze kurahira. Mu kwezi kwa gatatu kwa 2016 Trump ibyo yabitangarije televiziyo ya CNN. Kuri uyu wa mbere Perezida Trump yavuze ko ikinyuranyo kiri hagati y'ubu n'icyo gihe ari uko Obama w'umudemokrate ishyaka rye ritari rifite ubwiganze muri Sena ngo ribashe kwemeza umucamanza Garland. Ubu abarepublikani bafite ubwiganze bwa 53 kuri 47 muri Sena, ariko abarepublikani babiri senateri Susan Collins uhagarariye leta ya Maine na senateri Lisa Murkowski uhagarariye Alaska mu mpera z'icyumweru bavuze ko bazatora batambamira igena ryose Perezida Trump yakora mbere y'amatora. Bwana Trump yarabanenze avuga ko bakomerekejwe cyane n'ibyo batangaje. Haramutse yabonetse abandi basenateri babiri b'abarepublikani bagaragaza ko badashyigikiye igena ry'umucamanza mbere y'amatora, kwemeza uwagenwe byaba bishejwe kugeza nibura ku ikoraniro ry'inteko rya nyuma y'amatora. Naho habaye habonetse undi umwe gusa utambamira icyo cyemezo, vice perezida Mike Pence yaburizamo itora rya Sena agashyigikira uwagenwe na Perezida Trump. Mu gihe haba habaye impaka za nyuma y'amatora ku mucamanza wagenwa na Perezida Trump, ibyo byaba mu gihe Biden yaba ari perezida watowe ndetse n'abademokrate biteguye kubona ubwiganze muri Sena mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere, cyangwa se Perezida Trump yaba ari we wongeye gutorwa n'abarepublikani bakagumana ubwiganze muri Sena, cyangwa se ikindi gishoboka ishyaka rimwe rishobora kwegukana umwanya w'umukuru w'igihugu irindi rikegukana ubwiganze muri Sena.
Shuti muduteza amatwi ahano dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Facile Gebeho amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.